ico dusaba kuri ibihugu ni iki, nuko botegeka Petero Nkurunziza akaza mu biganiro abishaka canke ku nguvu yanse bakamufatira ibihano, ahubwo byaragaragaye ko yanze harageze ko bafata ibihano nka bijya bafatiye leta ari hari igihe twaganirira Arusha yanze kuza.
Ariko irya ari leta yavuye muri kudeta urabizi neza Dr. Minane?
Ni yubu yavuye muri kudeta kuko yarenze bwezi wa shingiro irenga bwezi wa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Nayo nyine ico kimwe leta ya Petero Nkurunziza yubu yatanguye mu 2015 ico kimwe na leta yavuye mu
uko siko abategetsi mu karere babivuga ikane na sentare ijejwe bwiza shingiro se uko ibibona uko mwebwe mubibona
nico kimwe sentare yashizweho na Petero Nkurunziza abapushiste bashiranyeho bakemeranya nta na kimwe bimaze nta kimwe bivuze twe dufataho Nkurunziza ari umupushiste wa mbere mu bandi.
Mwavuze ku byerekeye gukoresha ingufu kugira ngo ba leta y'u Burundi ije mu biganiro, uyu ni mugambi mwa mufise?
Ubwa mbere na mbere twebwe twama dushira imbere muri senarede ko ibintu byose ingwane zose uko ari uko zuba zingana kose naho dushitse habi bishoboka ko dushobora kuva muri akaga twicaye hamwe twaganira. Ariko rero nashaka kubabwira yuko hanze hari imisore n'inkumi abantu bagifite imbaraga benshi cyane batazokwemera guhera hanze, ariko sico jewe nipfuza yuko abakuru b'ibihugu boturinda ku kabi ntihazogira umuntu aca mu ishamba nk'uko bajya baje bavuye mu ishamba. Twashaka ko abantu batoshka kuri izo nzira kuko ari inzira mbi cyane, n'inzira zo kuvuvudikira kuko si izo nzira nziza. Bakamubwira bakamuhanura cyangwa bakamutegeka cyangwa akamutuma ku nguvu aza muri ibyo biganiro.
Ariko leta y'u Burundi iratera kamu abarundi bose bari hanze baba bari mu makampi impunzi ikana n'abanyapolitike ko butahuka mu Burundi bakitegurira amatora.
Beni mwabonye ariko n'uwabo mengo nagira ngo n'uwabo yasashe witwa David baciye bamupfunga abantu bose basanze, ahubwo ndasaba ntihazogire uzotaha ko niyataha bazomucisha ku buhomba naho buhunguka ntacyo hinduka.
Ariko murazi ko
mu gihe ico bahunze kitahinduka kitarahava uzotaha azoba ari ukwiroha azoshikira mu ngwane nk'izo yahunze nakazoba yarahungiye nanicazoba yatahiye ko nakazoba yungura.
Ariko aho muriko muravuga ibitandukanye n'ivyashitse ku banyapolitike batari bake batahutse ubu bari mu Burundi bidegembya
bidegembya murababaza kuryo bamerewe niwamerewe neza kubwacu turabona yuko ataragera
mu kanya gatoyi. Dr. Minani, ikintu mwifuza ko cokorwa n'ikihe kugira ngo ituze rigaruke mu Burundi?
Biroroshe nuko Petero Nkurunziza nabiwe bene bakaza mu biganiro. Mu gihe cyose batazaba baje mu biganiro ntatuze mu Burundi bizoshoboka.
Hari abanyapolitiki bavuga ko ibiganiro ataco bimaze kuko abanyapolitiki ku mpande zose bahenda bahuza batazi ibibazo byo mu Burundi, bakaba bavuga ko abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe bakayaga ibibazo byabo. Abo mubabwira iki?
Na cyane cyane abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe, nange ndabyemera, nta wundi yo kwicara mu kibanza cyacu. Ariko burya abatase baba bakeneye umuhuzo, baba bakeneye umushinga ntahe.
Dr. Minani Jean, umukuru urunani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi senarede, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.